mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese njuti bakunze.
Umisi heza wasani wafisi nguvu gose bakakora bakirwa mu murima mugabo ubona bagiye mu murima saa 6 saa 5 tubona bashize suka ku rutugo batiranse kuko imuti atakiwuhegeza cyane kihari kinini ya kugira ngo baronkize ngufu.
Uyu ni Madame Hatungimana Kasilde arongoye urunani rw'abagendana umugera wa SIDA mu ntara ya Bubanza mu Burundi RPB Plus. Avuga ko ukuba hari amafaranga leta y'u Burundi itakironka mu bahura bayishigikira muri ico gisata biriko biratuma abagendana iyo ndwara ibubanza basinzikara. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabiha gufi ya maradio yanyu. Ko banzinda babwire muri make ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaraye akomboye mu mabanga umukuru w'igipolisi Kale Kayikula hamwe n'umushikiranganje w'umutekano mu gihugu Henri Tumukunde. Ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ejo ku Imana. Kale Kayihula yahowe ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye cyane muri ico gihugu na cyane cyane ku murwa mukuru Kampala hamwe n'ibiturire vyabaye indanse mu gipolisi. Akaba yasubirizwa ubwo nyene n'umugenduzi mukuru w'igipolisi Okote Ocha la umushikiranganje umutekano Henri Tumukunde nawe yaranebaguwe cyane n'uko igipolisi kidakora neza kandi ntiyahuza ngo n'umukuru w'igipolisi Kale Kayihura nk'uko iryo tangazo rya perezida ribandanya rivuga. Nawe akaba yaciye asubirizwa na General Eli Tumwine. Abo bategetsi babiri babugujwe barafatanije na Museveni mu rugamba rwo kwigarurira igihugu rwashikanye we ri Museveni ku butegetsi hari mu mwaka w'1986. Igisata cishamwe mpuzamakungu ONU cita ku munzi RCR caratanguje mu gihugu cose c'Ubuganda ubuhinga bwa none bwa biometrike mu ntumbero yo gusuzuma nimba ibitigire vy'impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro bihuye n'ivyanditswe. RCR isigura ko ikeneye kumenya neza ko imfashanyo zishikira vy'ukuri abo ziba zigenewe. Igihugu ca Uganda cakiriye impunzi zishika umuriyoni n'amajana neza je ziva muri Sudani y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Burundi. Leta ya Uganda yarashimiwe ku mutima w'urukundo yerekanye mu kugururira imiryango impunzi zihunga intambara no guhamwa. Aya mara bakavuga yuko hari bitigiri bigagamishwa mu ntumbero yo kunyuruzwa uburyo babugenewe impunzi. Perezida wa Siria Bashar al-Assad yararahiye kuno w'Imana ko igisirikare ciwe kizobandanya gisatira abarwanya ubutegetsi mu buseruko bwa Guta naho abategetsi ba Leta Zunze za Amerika n'Ubwongereza bamwagiriza kuba ariko yunyura ubuzima bw'abanyagihugu. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Bashar yagize ati ndugure twa mugina intambara ku bakora iterabwoba ibwirizwa kubandanya kandi mu ryo mwanya nyene abanyagihugu bazohabwa akaryo ko kuva mu bice biri mo intambara. Ejo ku munsi wa Mungu, perezida wa Amerika Donald Trump na Theresa May umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza baremeje ko Urusiya na Siria arivyo bihugu biberamwo ubwicanyi mu buseruko bwa Guta hanze y'umurwa mukuru Damascus bwegegwako. Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kurubuga rwa internet ariwe zitatu akaburungu radio yacu vowa.com na kurubuga rwa Facebook adresi yacu ni vowa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Amwe mashirahamwe yagwanyikiza cumugera wa sida mu Burundi avuga ko ibihano vyafatwe leta y'u Burundi bigamije guhagarika imfashanyo ironswa n'ibihugu bimwe bimwe biriko biragira ingaruka mbi ku barwayi ba sida mu ntara ya Bubanza muri ico gihugu umunyamakuru ijwi ry'Amerika Bubanza Diane Ndonse adufitiye inkuru ndende
Inama nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya umugera wa sida ivuga ko igitigiri cy'abawandura cyagabanutse muri imyaka indwi heze cavuye kuri umwe n'ibice bine kwijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kija kuri umwe kwijana muri kino gihe mu makoraniro y'amashyirahamwe afasha kugwanya ikiza cya sida umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo nama nkuru y'igihugu muganga Desire Nduwimana Yarashimye iyo ntambwe bagezeko
turavye nke ivyigwa bikuru bikuru byagiye birakogwa hariho nk'icigwa gikuru co bacabaye nko mu 2010 bijya bita EDES murazi ko cyashya twerese yuko muri rusange abagendana umugira wa sida ari umwe n'ibice bine kwijana ariko ubu turavye ibiharuro bishasha ico cigwa nyene giheruka kuduha enquete birerekana yuko vyagabanutse ubu tugeze ku muntu umwe kwijana birashimishije cyane ubu turiko turaraba biriko biragenda neza
Ariko rero amwe mu mashyirahamwe afasha kugwanya umugera wa sida mu gihugu afise impungenge ku ico gitigiri gishobora kutazobandanya kigabanuka ni mu gihe imfashanyo kubagendana umugera wa sida yagabanutse kuva mu mwaka w'2015 igihugu gifatiwe ibihano n'amakungu ivyo bikaba bifise inkurikizi mbi mu bahora baronka bene iyo mfashanyo Uyu numwe yahisemo kuja mu kazi k'abadandaza umubiri mu gisagara cha Bubanza kugira aronke icafungura.
Umugabo wanje nagira imyaka ibiri ari mu mpimba. Simbizi icyo nikorako kandi mu nzu y'impangano. Urumva ishamitanga kuja mu kazi k'ubusambanyo kubera kandi ikintu ndonka afungura atanaho fiseho kurima. Nta n'ikintu ngaho badufasha kugira ndihinzu n'aga ndonke ndwo afungura.
Mu cegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe kugwanya sida aricyo ONU sida cyo mwaka uheze cerekana ko aba badandaza umubiri bari mu banduza abandi umugera ico cegeranyo kivuga ko mwaka w'2013 baharugwa kuri 21 n'ibice bitatu kwijana kukaba nkako uyu mukenyeza ugendana aratubwira uko yandukiza abandi
uko ari gusanga keshi hazi nk'umuntu twagiye mu natikingi asanga ndabo mwanduke nageze imbere agemanye n'undi nako asanga rawanduke
nti munikingira urumva
turikingira mugabo urumva birashura nko gushika ngaza umuntu akanga kuyikingira ngo we ntugwaye ngo urakomeye ugasanga yanduye mu buryo nk'ubwo yabo kubera inzara uvuga ati amahera je ntayo Ushuhita.
Uretse uku kwanduza abandi n'uyu nyene kubanduza amagara yiwe abandanya bangamiwe ni mu gihe avuga ko aheza amezi atanu ahagaritse umutupfufa haza inyuma y'imyaka hafi umunani ayifata imvo ni kugira ntinubwe n'abagabo barondera abadandaza umubiri mu gisagara cha Bubanza kuko ari naho asanzwe afatira uwo muti
hama ndabufate gutse atano cyo dufungura igihe muti nayo asaba ko umuntu wanza agafungura
aheza igihe kingana kuhagaritse
Haraheza nk'amezi atanu.
Ntiwibaza ko indwara ishobora kugusinzikaza kuruta.
Ibyo ndabyibaza kubera imbuto z'ubukene, inzara, ndashobora kumara iminsi ibiri ntariye.
None iyo ugiye muri ako kazi, uronka amahera angana gute?
Nayarasi urashobora kuronka nka bitanu cyangwa bitatu. Bino ukaba uraza ayarasi.
Ubuye kubera warose nyene udandaza uwo mubiri ha mukaronka amafaranga y'ingene ushobora gufungura kubera ko utosubira gufata uwo muti.
Kuko benshi bashatanga gukora nk'inu, ngo nahanga za gutora imiti y'umugera, bakwaye umugera ngo biki basi nicyo gituma bayihagaritse mbere no kuyifata n'abandi na kwipimisha agasanga baragwaye agashaka bireka n'ibigwaraje no gutufata imiti
kugira ngo ntibabure isoko Abaganga bavuga ko uguhagarika umuti upfufahaza umugera wa sida gutuma abasoda b'umubiri bagabanuka ariko kandi no ku bitaro bikuru by'ibubanza baremeza ko abatari bake bahagaritse gufata imiti kubw'ubukene bw'ifashanyo y'ibifungurwa nubwo atagitigiri cyabo batanga aha rero Amashirahamwe yahora akora amahimiriza mu kugwanya sida avuga ko batakibashikira kukubura uburyo Hatungimana Kaside arongo yurunani rw'abagenda no mugera wa sida RPP plus munara ya bubanza
kera ntabajejwe nyine urunani twarazunguruka amakomune yose tuza turatanga inyigisho tuza turarondera ibiharuburo tukavuga tuti mu komune aha haraba mu komune aha haraba abari kuri petemene naba abari kuri bactrime naba gucyo 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 tukabaca mu migwi duko twishikira ku kivi mugabo ubu no kuri ntibigikunda nitwashora kwagenya n'amakuru ngo tuhashobore
urongo igisata cyo gupima no gukurikirana abagendana umugera ku bitaro bikuru by'ububanza Kayomba Mustafa avuga ko iyo habonetse ifashanyo y'ibifungurwa ariho bababonegwaho kugira ngo babasigurire akamaro ko kubandanya bafata umuti
mu minsi aho bari bari biduhaye pamu yagerageje kuturungikira ibyo dushobora kubafashisha byari bimaze neza cyane ikintu twagiye kubona kandi cyarimo gifasha nuko nabari bashobora kuba barahevye tutazi iyo bari bafata imiti twabonye basa n'abagarutse tusha tugerageza ubyo kubafatiraho turabegera turavuga ati ibyo byose uya izo mfungurwa mukenera bujya byari byiza ko mufata umuti kuko uri ngirakamaro cyane
no ku ruhande rw'abanyuzwe n'inyigisho bakibandanya bafata umuti wo gupfufahaza bavuga ko bashobora kuhagarika umwanya n'umwanya kubwo bukene babayemwo
natwebwe tuzohitamwo guheba none uwunwa ugacugira ibindi bibazo ukazungurirwa ukababara ukagira gute urumva ucuhitamwo na ukavuga ati ndahevye nubundi ari gupfa ndapfuye nico kimwe hari ubukene bwinshi ibintu birazimvye ntaho ufise ukora urumva nokuri leta ikintu ndayisaba nkuko ari umuvyeyi w'abarundi ari umuvyeyi watwebwe twese nuko yo dutabara pame igasubira ikazira dufasha kugyahore idufasha nokuri turamerewe nabi uwo wese yokumva mu mutima w'ikigongwe ko ati je ndashoboye gukora iki byo kuri bakaraba bakatugarukira bo babakoze
Hatungimana Kaside arongo yurunani rw'abagendana umugera wa sida RPP plus munara ya bubanza avuga ko kena gibifungurwa ririko rirasubiza inyuma amagara y'abagendana uwo mugera
urabona ko namagara y'abari komiti adatera duga nkuko vyahora mu misi heze basanga bafise ingufu gose bagakora bakirirwa mu murima mugabo ubona bagiye mu murima saa sita saa tanu tubona bashize isuka ku rutugu bati biranse kuko umuti atakiwuhekeza cyane kihari kinini ya kugira ngo baronke izo ngufu
yarongoye urunani RPP plus abandanya avuga ko muri kino gihe hibonekeza ubukene bwinshi mu bijanye no kugwanya umugera wa sida hari n'ibyo bataronkera isiguro akarorero atanga ni nk'ibijanye no guhindurirwa imiti ipfufahaza ibyo avuga ko ababijejwe bahora bikora ku maradiyo kugira ngo amakuru abashikire tukibutsa ko ayo maradiyo ayatari make yaturiwe ayandi arahagarikwa muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ifashanyo mva makungu zihagarara mu ntara ya bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi imvura yaguye mu mpera z'inondwi twaraye dusozereye yononye ibitari bike mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'imenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana yanyarukiye kuraba uko byifashe Claude amahoro ngaho mu Rubavu
amahoro Diane
wanyarukiye kuraba uko byifashe ubu ibitigiri by'ibyononekaye bimaze kumenyekana n'ivyaha
Yani nko ku ishuri ry'ubugeni ryo kunyondo tuvuye mu masaha ya mbere ya saa sita mu kanya hamwe na minisiteri ishinzwe ibiza ndetse n'ubuyobozi bw'akarere n'intara y'uburengerazuba ibyo bavuze byanyibitse harimo moteri ebyiri zatangaga amashanyarazi mu gihe umuriro wabuze hakaba urukuta rwa metero zigera kuri 200 rwasenyutse ndetse n'umuyoboro w'ikoranabuhanga wa fibre optique wacitsemo kabiri hakaba imyaka ibiribwa ibiro 170 muri kigo cyonyine ifu ya kawunga ibiro 350 umuceri ibiro 400 isukari ibiro 200 umunyu ibiro 150 n'amavuta ibiro 150 ndetse n'ibindi bitandukanye byangiritse harimo n'ibikoresho by'abanyeshuri ibiryamirwa ibyambarwa n'ibindi bitandukanye byose batubwiye ko bifite agaciro kaba ka miliyoni zigera kurenye ariko hari n'ibyo minisiteri imaze kubafashisha by'ibanze birimo ibikoresho by'isuku ndetse n'ibiryamirwa kuko abanyeshuri kugeza ubu ngubu bari bakiryama mu mashuri yarasa nk'aho ari ahantu hitaruye nko hejuru atagezwemo n'amazi ndetse n'ateriye bakoreshaga mu bijyanye no gushushanya ndetse no kubaza Ministeri nayo ikamaze kubaha ibikoresho by'ibanze bifite agaciro ka miliyoni zikabakaba nanone enye, ariko bavuga yuko hari ubundi bufasha bashobora kuzatanga nyuma buramutse bubonetse, kuko ngo bakomeza gukora ubuvugizi. Ibyo byari by'ibanze gusa birimo n'ibyo kwiyorota amakayi, amakaramu n'ibindi byo gukoresha nk'amasuku, ariko nta biryamirwa bigeze babazanira cyangwa se ibindi nanone bagikeneye. Bavuga yuko bishobora kuzaboneka nabyo mu minsi iri imbere, ariko hari n'abaturage nyine basenyiwe amazu nabo baza guhabwa ifashanyo mu kanya. Ntabwo turamenya umubare w'ibyo baza gutanga n'agaciro kabyo, kuko bitangwa mu masaha ari imbere hagatoya. Twabonaga mu kanya tuba turi kumwe n'abantu bo muri Croix Rouge, ni umuryango mpuzamahanga utabara imbabare, nawe uri gukora ibarura kugira ngo urebe abantu bababaye kurusha abandi, kugira ngo nabo baze kugenerwa ubufasha. Nabyo tuza kubatangariza abakurikiye ijwi rya Amerika mu masaha akurikira tumaze kumenya.
Murakoze cyane rwose. Hari gishasha kiri aha bakubo baba barahakomerekeye, ejo batubwira ko ari batanu baracarabo nyene bamaze kumenyekana.
Kugeza ubu ngubu ntabwo imibare irahinduka, ko mu kanya nganira n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubw'intara bavugaga yuko bakiri abo ngabo batanu bari gukurikiranwa ku bigo nderabuzima, kandi ko batakomeretse bikabije. Nta bandi bantu bandi bigeze batangazwa, dore iyo mibare iracyari yongiyo, nta kirahinduka ku bijyanye n'abakomeretse, nta n'abantu bigeze bahasiga ubuzima. Magingayo,
urakoze cyane rwose Claude Ganza, ubandanye ukurikirana iyo nkuru hagufi. Hama turaza kongera tukwikore ko masaha ari imbere, kugira ngo tubwire uko bizaba byifashe. Bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda bari babeshejeho no gusumiranira hagati yabo biciye ku mbibe zitandukanye, bavuga ko icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri cabahombesheje ibitari bike. Umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirusa arabandanya ino nkuru.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'Uburundi bireba na yingwe. Ibi byateye itosekara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze, byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu isani ihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza Abanyarwanda n'Abarundi cyane bo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri ubu rujya n'uruza ntirugishoboka, ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku Banyarwanda.
Ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze guca imyenda ya sekeni.
Uvuga caguwa?
Rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana, icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebwe icyo twahombye urabona barashora nk'ibintu, barajana nk'impene, ariko ubu nta mpene bakizana kubera bumva bahukaye. Shangwa kazana nyine biribwo ntibikize. Twarahombye rero nyine uduca tugura ibintu bihenze wacu.
Tinarahombye. Bana nk'uwe. Mukode no ndishisha. Ariko yafagendaniye banigira ku mudoki ku mugaragara.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye baremye isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda.
Nkanyine nyine byo nashoboye banguriye neza nyine ndi sini dog.
Bari washoye iki uyu munsi?
Cyashoye gatoki.
Eh. Wari washoye iki?
Cyane nashoye gatse.
None rero kugira ngo muvi Burundi mugere Rwanda bibasaba iki?
Yatugora nyene.
Bibagora gute duzobanurire?
Turi nyene barufata nyene bashinye ntare iwashu nyene. Barufata ngo Rwanda ni muhare he kujya mu Rwanda. Ya tuza nyene ntunyene kwa nyene inda tukagenda.
Twebwe nyene turaza ahora nibonera kure ukababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mundeke ndibandanye. Bagira ikibazo igiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi Ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara, batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo, tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto bakahasiga ibyangombwa n'irangamuntu, noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Ubu ni Bwana Jean Damascene Nirenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itoze kararyi imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wanyaruteja wemeza ko yakeshaga maramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibindi twahagendaga, bese giye nka cyane nakundaga kudangura ibigori imbere. None nka yanotse ibigori komba waraho hepfo mu turutse. Niho kubaka inzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko kwahahombeye ikintu kiri cyane nkakore kugere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana. Nibura natwe tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo. Umva aribyo byaba byiza.
Hari abana bacu. Hari uwifuza ku Rwanda rwagumye arufunze gutyo.
Abarundi nabo bati
undihisha mugo yaba twatemeranye nagenda ku mudoki mukuza ndihisha no mugutaha ndihisha
ikindi nyene nkubu namahera urabona iwacu yaciye aja hasi gose nkubagenderanye nkeka yashobengera karonka gaciro
kubyifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenza aho uyobora umurenge wa Nyanza nabati
nagira ngo wende kibazo kikomeye ijwi rya Amerika ni mpuzamahanga mwakibaza abarundi cyane kuturusha kuko twebwe nta kibazo twe dufite ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda akavuga ati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mara utubuza kuza.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije ijwi rya Amerika ko kugeza ubu abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi, gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano abanyarwanda batambuka i Burundi. Bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange. Urabona abarundi n'abanyarwanda uko duturanye, duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubyagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Byaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibintu, none nta bintu bikiva i Burundi ngo birazina.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi, u Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yadukaga, bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. N'ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 2015 u Rwanda rwari rumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Dusubire mu gihugu cy'u Burundi, tubandaniriza muri komune Nyanzalake intara ya Makamba havugwa iduzwa ry'ibiciro ry'amakara. Abegwa n'iyo ngingo rero riraniga kuko bemeza ko bagiye kunanirwa no kubaho. Umenyesha makuru w'Ijwi Amerika i Nyanzalake Alain Yves Irankunda yaravuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru.
Abanyagihugu bo muri komine Nyanzarake bayaze n'ijwi rya Amerika bemeza ko iryo duga ry'ibiciro by'amakara ryatanguye kwibonekeza kuva mu mwaka uheze. Abajejwe intwaro batanze itegeko ry'uko atawurekuriwe guca ibiti batamuhaye uburenganzira. Abenshi mu bahora bikuramwo amakara baciye bahagarika ico gikorwa nkuko babandanya bamenyesha. Kuva ico gihe gushika uno munsi, abanyagihugu bagaragaza ko batacorohewe mu bijanye no gutunganya ivyo gukinjika mu ngo, kubwo ibiciro vyayo biduga ku munsi ku munsi. Aba ni bamwe muri bo.
Yose noroherwa cyane kubera ntangura guharura uburyo kukura harura ati ngende kugura udukara rasio nayo bica bigenda gute cyane nonere na rasio kugira ngo nke ari wowe wimvira kujya kugura udukara kuko tuzimbye cyane hako ndari ubusa tuma mpiba ya makara ukacyo canishe inkwi nazo nyene hari uzigura mahera kubera ziva kure cyangwa kagenda kuzirondera ukanonda two twingarara kugira ngo uraruriye ahabitugoye byose
amakara nkubu afise igiciro kirekire ni kibazo kuri twege nkubu ikibazo cy'amakara uko ndagitunganya ubwa mbere ubu nk'umufuko urageze ku 30,000 40,000 kare yera amafaranga make gose kare wararonka agafuko ku mafaranga 5,000 kubayagura ni kibazo gihambaye cyane
kubgabo banyagihugu iryo duga ry'ibiciro by'amakara biza bisongera isibe kuko badashobora no kuronka amafaranga 500 yo kugura akadobo k'amakara kera ako kadobo kahora ku mafaranga 100 gusa mutabazi prospere yidoga ko iyo duga ry'amakara rizajyunyura ubukene barimwo
kubera dusanga duba mu miryango mito mito kandi dufise n'abana bari ku mashuri bica byongera ubukene ubundi ubukene buraturemereye cyane mu miryango kubera ibyo bintu byose bikenye kuko akantu bakwirwa n'akandi kandi byama byashikiye je ndabibona ababyeyi duca tugira ingorane ko tuzagufata amadeni kuba afise agafaranga erega ni nk'ibisumo nk'ibifungurwa tuca tuyasoma kujya dusumbinge
bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe akingira ibidukikije babona ko kuduga kw'ibiciro by'amakara ari kibazo nkora mutima cyane cyane ko muri iyo komine Nyanzarake iguriyemo abanyagihugu bafise amikoro abayabaye kuga David n'interetse arongoye Roots and Shoots Burundi ati atagikozwe kugira ngo abantu bigishwe kugwiza ibiti bivamo makara ivyo biciro bizotera biduga
uwo makara ruzi igiciro kandi biragoye no kuyaronka tuje tubaho gutit nkubinyanzaga dufise abantu benshi ni komine ya mbere mu ntara ya Makamba ifise abantu benshi ubwa mbere ngo nuko abanyagihugu bategezwe kwigishwa bakingira ivyo biki kuberaga n'ifaranga ryacu riguma ritagaciro burya bavuga ati iza guhona zihera mu ruhongore ugasanga rero ivyo okenda bukebuke naho bafise izo ngorane nko muri Nyanzarake barafise ingorane za makara
naho mu ntwaro bari bafashe ingingo yo kubuza guca ibiti ari navyo bivamo amakara kuneze gukingira ibidukikije barabona ko abanyagihugu batorohewe mu kuronka ayo bakoresha mu ngo Jean Claude Nduwima na mustanteri wa komine Nyanzarake asaba abo babifuza gukora urudandazwa rwo gushikana makara mu mihana kumwitura kugira ngo bahabwe impanuro bo kwisunga
kineye guca makara baje mu mashirahamwe azwi bakaronka impapuro zisabwa n'amategeko kugira ngo berekane ingene naho hantu bazaba baciye ivyo biti by'amakara bazoca bisubiriza abo turabafasha mu kubereka inzira bocamo kugira ngo baronke izo mpapuro zisabwa n'ubushikiranganji bw'idukikije hano muri komine ko tuba tubazi nuko baba bari mu makoperative uwo bafise ikibazo yo kwitura intwaro kugira ngo tumuhe umuco nyabo bene gihugu nabo nyene bomenya yuko ibidukikije rutabihungabunze ubuzima bwabo butoshoboka urugo rwose rwotera ibiti bitari munsi ya 20 mu minsi iri imbere umwe wese azohora asenya inkwi zo gucana mwitonga iwe cyusanga nibibazo mu bene gihugu biragabanutse
amatagisi y'umurengera asabwa mu nzira abaranguzi b'amakara arabinzitizi byuko biciro by'amakara bishobora gutera bimanuka abasanzwe bajejwe ibikorwa byo gukingira ibidukikije bakabona ko ari uko abo baranguzi boja mu mashira hamwe kugira ngo ingorane bahura nazo zimenyekane kare umunyagihugu muto muto atarashikirwa n'ingaruka nk'izo zijanye no kubura makara mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
rero ncute bakunza ko ari no ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntaracu no munsi mwakoze mu mwari ko muratwumviriza muherereye iganino mu masaha ari imbere turaza kubandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda igice cy'isaha 10 aza ko ari ikiganiro muri isanga kitangura saa 10 kigahera saa 11 igice saa 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'igice nahaza ko ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Diane nahazwe Macbili ya Biro hamwe na Engineer Linus twari kumwe mu biganiro vy'uno mwanya twifurize indwi nziza tubasigiye kano karirimbo amahoro kagabi abamarayika bahora banyikije izibergenge kanditse ku mtima wawe umwana mu rugo kwa data yeah amahoro igishimo munezero bihora mu mutima wanje amahoro igishimo Tu es posé ma paix, j'arrête tout.